두부랭 간지라.
Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube Instagram na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro teguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mire kaya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Intambara yasubiye gutangura ku munsi wa gatandatu hagati ya Israel n'umurwi Hamas muri Palestina irabandanya muri Israel amaze kuyirwamo barenga 1,200 muri Gaza barenze 1,350 ivyo biharuro tubikura muri Gaza tukongera tukabikura muri Israel kuva kuwa gatandatu umurwi Hamas ugitera Israel amakungu muri rusange yarateye ivyatsi bitero uwo murwi wa Hamas bandanya kugaba muri ubicije mu nzira zose ibirere ku taka no mumazi Amerika vyumwihariko yadudurie ko itaryo umunwa ivuga ko iri ku ruhande rwa Israel kandi ibwirizwa kuyifasha ija mbere yaramaze kwirungikira ibirwanisho eka numushikiranganje ajeje migenderanire ya Amerika na yandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Israel kugira ngo yereke Israel yuko Amerika iri ku ruhande rwa wishira hamwe rihurikiyemo ibihugu vyo mu burengero vyemeje kuvunira umwasi hamwe otamu mfunyapfunyo naryo nyene riri ku ruhande rwa Israel mu bihugu bishigikiye hama harimo Irani yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kigaba muri Israel igira ati turashigikiye ibi bikorwa tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohojwe byagenze gute ariko ngo Israel itegwe itabyiteguriye kandi ifise iperereza riri mu yemewe mu makungu ubwayo yari yemereye ko yatewe ititeguye hajya mbega Israel iri kwifiki na Hamas ibihugu bishigikiye Israel birimo Amerika ahanini bishingira kuki ibishigikiye Hamas navyo bigashingira kuki Hamas ivyayo vyo bite iharaniriki ni iki utu tubazo turi mutwo tuza guca iganino muri isanga yuno munsi umutumire aza kudufasha gutanga umuco kuri utwo tubazo twose ni professeur Pascal Nyonizigiye numuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi sangwe ikaze professeur Pascal kandi mwakoze kongera kudutera iteka mu kuba muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi
Igume dala mukize kandi ashikwa kubona mwantumiye.
Ego inkomoko ya matati ya Israel na Palestina vyumwe hari ko Hamas ni ya tugire mu mizi tumanze twumva iyo vyahereye niyo bigeze.
Ingene izo ngorane zatanguye kuva igihugu ca Israel kivuka inyuma y'ingwade ya kabiri y'isi yose gihe ci 1948 abaze gufatwa ingingo mu buryo muryango wa ni muri 1947 uko igihugu cya Israel cyoba aha muri Palestine harita ngo ni isi ya Israel abaze kwemera ko hoba ama leta abiri hoba ya Israel hakaba n'iya Palestine hanyuma rero abarabu bariho ico gihe igihugu ca Israel kibaze kubakwa bararahira abaregwa ko badashaka kubonda igihugu ca Israel kuri irya si ya Palestine. Iyo misi ya mbere rero bavuga ngo tuzota Israel kiyaga kugira ngo ishobore kubaho. Icyo gihe rero niho mu minsi ya mbere icyo gihugu kivuka cya Israel 1948 haheze umwaka gusa hataratangura irwanda y'abayahudi n'abarabu 1999 ariko Israel yayitsinda. Niho ubundi bavuga bati bavuze ko bazoduta mu kiyaga nitwe twobata mu kiyaga ariko nabyo dushaka bihera ngaho rero imisi ya mbere abarabu bagasa n'abadashaka yuko icyo gihugu cya Israel cobaho kubavuga ati kibayemo mu gihugu cacu ariko nabo bavuga ati nicyo gihugu cy'isezerano cacu kuva kera na rimwe bitera umudurumbanyo gushika n'uyu munsi abumva Hamas cy'inyuma y'abo muri Palestine Islamic kivuga ko kiriko kigwanira abanyepalestina naho bose batabyumvikana ko kubera Hamas gikoresha
Yego. Murakoze professeur dusa abantu benshi barenga 180 hafi amajana 190 batwandikiye bavuga ko bafite utubazo bashaka kubabaza reka mbe ndabareka bari bo babaza hanini turahera kuri Jean Claude ikaze ku juri y'Amerika no muri Isanga.
Jean Claude kumwe turabumva
uherere hega Jean Claude
mbere muri Mozambique
akabazo kawe kwa professeur Pascal Nyonizige twagutumiri
akabazo kanje ndabaza yuko none ubutaka abatanguye gushika muri kirya gihugu n'abapalestina n'abayisraeli
uri kuvuga ku abatanguye gushika muri Israel
abatanguye gushika muri Israel
kurakoze reka professeur Pascal akwishure
so ni kibazo gikomeye cyane kuko mu bisanzwe ugiye kuraba nko mu bitabo bya kera tuvuge nka kujya kwa Bibiliya baravuga mu isezerano rya kera ahantu haba Abanyisiraeli hari icyo gihugu cyabo cya gihugu usanga bavuga muri Bibiliya ngo ba mu Misiri bahungutse bavuye mu buja bace basubira Kanahani igihugu cyabo cy'isezerano aho rero baragiye barahindagura cyane abayahudi bahindagura aho baba kubera ingorane ingwano ingorane z'inzara z'uzuba n'ibiki ariko aho ariko ndavuga igihe leta ya Israel yavuka muri 1948 hari abayahudi bake benshi baje bava hanze muri abo bari barahunze bagiye ahantu mu bihugu byinshi ku isi haba muri Amerika mu Burusiya Iburaya bw'Uburengerazuba muri Aziya eka mbere no muri Afurika ahantu hatari hake abayahudi bahungiye kubera bari bavuga ko bafise isezerano ko bazohura bagakikuza umusozi Siyoni uko yari imiryango 12 barahura mugo bahura ku buryo ariko harahera ingwano ya kabiri y'isi yose iheze bara abayahudi baragerageje kuza bagura amatungo muri Palestine baragura amatongo buhoro buhoro baza barakoresha amahera bagura amatongo kugira batangure kugwira mu nyuma rero aho bamaze gufatwa ingingo muri 1947 ko leta ya Israel izoba harya mu gihugu aho bita Palestine ingwano ya kabiri y'isi yose itarahera bamaze kuba benshi rero bagashiraho iyo leta muri 1948 kubera ngo ntiyari yamaze kubyemera muri 1947 aho niho abarabu rero bamwe bavuga bati twe ntidushobora kwemera yuko ahantu haba igihugu cyitwa Israel ntabwo tugomba abayahudi kuri iyi si twebwe igihugu cyacu twebwe abarabu muri Palestine babaye kuva kera no kuvuga bo baraba ico gihe vuba yegereye erari ingwane ya kabiri y'isi yose ntibinjiye muri bijya bya kera byo kuvuga ngo kera haba bande hataguye kuba bande icyo ni ikibazo badashobora kumvikana ko kuko wese avuga ati aho naho iwanje ndetse naho iwanje
murakoze twakire na Armand ku murongo wa kabiri wa telefone Armand ikaze muri muri isanga
mahoro neza murakoze
uherere Armand kwa kabazo kawe kwa Professor Pascal Nyonizigiye itwa gutumira ino munsi
Jenita kumwanda kabazo gatoyi habura iki kugira abo bantu bashobore kumvikana kubera igihe cyose nje kundu ndibuka kuva kera nkiri muto hari intambara hagati ya Hamasi na Isirayeli haragira igihe rero iyo itware yose yibagirwa tugiye kumvira iby'intambara guhera mu ntiheze nane nta kuntu abo bantu ko mwumva umenga ni bamwe bo kumvikana babandanye batesa amaraso kandi bose ari bamwe kuko birateye ubwoba Hamasi imaze kubura abantu umenga ni igihumbi n'amajana atatu na Isirayeli yabuze hafi igihumbi n'amajana abiri na ibiterato biteye ubwoba bari bakwiye kumvikana n'ibihugu bikomakomeye bafate hamwe kugira bashobore kumvikanisha izo mpande zose ngo bareke kubandanya barwana kuko nta mahoro ashoboka nta biganiro bibaye
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Armand
nandi ndabashimiye cyane murakoze
ego Professor turasubiza ijambo mu ishuri Armand i Nairobi muri Kenya
icyo kibazo Armand abajije ni ikibazo gikomeye cyane ati habuze icyo kubwira haba amahoro igitwa hataba amahoro hagati ya Israeli n'abarabu barwanda nk'aba Palestina bo muri Palestina n'abahandi ubwa mbere bwo ni ukumenya ko burya mu bantu b'abayisilamu ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo jewe mva muri iki gihugu cyangwa iki igikomeye ni ukubona ari muri wa muryango w'abayisilamu witwa Umma ni ukuvuga abayisilamu baba mu kwizera kwabo kenshi baraba kubasanga idini igikomeye si igihugu bavamo n'idini ni nacyo gituma nk'ubu turiko turavuga iyo ngorane hagati bakunda kuvuga ngo hagati y'abayahudi n'abarabu kandi nibaza ko ari ibyo nuko abarabu bose si abayisilamu ariko abayisilamu n'abarabu abarabu b'abayisilamu n'abayahudi kuko hari n'abantu baba atari abapalestina abo muri palestina ari abo muri misiri ari abo muri libani ari aba hehe bashobora kumva umengo baravuka n'abanyepalestine kubera ngo
barabaye
kibura rero ni uko habura uko kumvikana n'uwo wese akagomba gushyiramo ingufu zenge ntazana ibyo kumvikana yagira ngo ni twebwe ntidushobora kwemera kubana n'abajya ntidushobora kwemera nabwiye ko iminsi ya mbere icyatumye ingwano ya mbere iba hagati ya Israeli n'abarabu amajyana icyenda mirongo ine n'icyenda ni uko abarabu bavuga ngo twebwe ntidushobora kwemera ko leta ya Israeli ibaho ngaha kandi iyo muryango wawe ntiwamaze kwemera yuko ayo maleta abiri cyangwa ibihugu bibiri byurangikana Palestina na Israeli bikabana kuri harya hantu hitwa Palestina nyuma y'ingwano ya kabiri aho rero ingwano mwabivuze zabaye kenshi muri mirongo ine n'icyenda itanu na gatandatu imuzame za isi na mirongo itandatu n'indwi n'igihumbi magana icyenda mirongo irindwi na gatatu ingwano ziba ari zine turetse rero ibitero byaza biraba aho muri Israeli abantu bakaza bakagira iterabwoba bakica abantu aho n'ababasanga hanze mu bindi bihugu ariko haraba ingwano imwe bita Geolympique bagatera abantu babatera bakavuga ko ari abantu bashyigikiwe n'abanyepalestina biba kenshi ku buryo hageze igihe cyane cyane nyuma ya mirongo itandatu n'indwi leta ya Israel imaze gufata ziriya za Gaza Cisjordani na Gola byaseye nk'ibigoraga cyane ukabona uti karabaye hamwe abantu bamaze kugaranwa ahantu bakamera nk'imbohe bikomoka abanyepalestine kubera leta ya Israeli ifise abantu bayishigikiye bakomeye cyane ku izora cyane cyane duhere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu gituze gifite ibigwanisho kandi gikomeye no muri rya Conseil de Sécurité des Nations Unies ku buryo iminsi yose iyo bavuze ngo bagire basabe ko leta ya Israeli yokwemerwa nk'ayandi maleta Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranga kandi zase murazi kubera zifitwe kimeze nk'adroit de veto ishobora kukwaka ikintu kigaca cyangwa muri Nations Unies ise bama bakoresha ivyo rero bigaca bitera ishavu abantu bashigikiye abanyepalestine ishavu rero sinavuga ngo rivuka ubu ni ishavu ryagiye ririyongera kuva kera kuva mu 1948 hari ingwano ya mbere
murakoze cyane professeur twakire bonita ikaze ku ijwi rya Amerika bonita uratwumva bonita turi kumwe bonita urahari bonita muri Somalia sinzi kuri kuri uratwumvaga bonita Bika muhinga bw'ijima turabire ko bashaka kumugarukana twe turakira Tarsise uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Tarsise.
Je ndi muri Kenya.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal.
Iki kibazo fitwe ni kibazo kizanye na ijanye n'ikintu cyangwa ni Israeli y'abazungu kongera kavuga ngo yo na Palestine bariko baragwana. None nimba ari Israeli irazi uko igihe yahageze niko byagenze aparitine n'abayisirayeli nuko barakwigira gute o niwe yabashizeho yitegereje uko byari ko biragenda nuko babona intambamye yarazibona ko zizakurikira hakazaba intambara kandi z'urudasha kandi urabona ko abantu baguma bishwa nta kivuga ugasanga ibintu bimeze nabi cyane none si ko mbona yuzuyemo intambara kandi amerika ari wose kuruzaho ibindi bihugu byose iriko irabikora iyo igira ngo ituje intambara
urakoze ngo
mbona nuko iyo tundi tati nuko yari yateguriwe n'ibihe bibi byo mu isi bizaba bimeze nabi cyane kuko ntacyo mbona kiko kirahinduka uyu munsi intambara ntizidacika none urabona ko n'ubu Israeli na Pakistani kandi si byo bya mbere bibaye ariko bariko barafasha iki isi kugira ngo bishobore guhinduka
urakoze ugire umunsi mwiza nga urakoze ugire umunsi mwiza Tarsisa ego professeur imbere ko ndabasubiza Tarsisa reka mbanze nsubire kwakira Bonita ikaze ku juge America ego uri amajahega Bonita sabge
hello
uri hega Bonita uratwumva Bonita nenda uherereye amajahe
amarorere
na nabonyakanimero mbwa nashaka ko utwemera ko ari akabazo kawe rero ga Bonita kwa professeur Pascal twagutumiriye
akabazo ni kuri ibyo by'intambara zo muri Israel na Palestine cyane bibaza impamvu bimeze kurya icyo bapfa icyo ari cyo kandi icyari rwacu mugabo ugasanga abantu turiko turaryana buri mwanya buri mwanya bamwe bakorohereza abandi mu bwisanzure bwabo none bibakoki
urakoze
dukunda kuba dufite ikibazo kenshi na kenshi impamvu abantu tutagomba kubana kuri iyi si kandi urema wacu arumwe
murakoze ugira umunsi mwiza Bonita mugabo akabazo kawe professeur yari yakishwe kugira ntitu twari umwanya abandi reka ndagutumiruze kumviriza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com sivyo ugira umunsi mwiza ngaho muri Somalia professeur Pascal akabazo ka Tarsisi ati amakungu ariko akora iki na cyane cyane yavuze ngo reset bya bihugu bikomakomeye uruhara rwagiye ruraba urwahirwa amakungu kugira ngo izo njyane zive mu nzira
kuba kuva izo rwanda zigitangura navuze muri 1949 amakungu yicaye yaravuga akavuga ati yemwe ni mujamwe mumvikane nimukurikize ingingo zafashwe na Roni mubane mu mahoro kuri iyo si babaye ko kuva kera kuko barazi yuko abayahudi ntabaro bahabaye umwanya utari muto burya naho batabivugira hejuru burya abarabu n'abayahudi barafise aho bahurira barafise ibyo basangiye benshi babita ko ari nk'ababyara ari abantu bavuye kuri Abrahamu ariko murazi yuko abantu benshi abantu ku isi bavuye hamwe baravukana mu ndango mugabo uko bagiye baragwira niko bamwe baca bamera yarya ntibashake kubana n'abandi ariko ku isi hose haba muri Amerika kuko muri Amerika naho habaye abayahudi benshi cyane kuva leta zunze ubumwe za Amerika zibaho inyuma y'icyiciro cya 15 abayahudi bava ku isi yose barahungiyemo haheze imyaka myinshi rwose n'ibihumbi bagiye barimuka muri Amerika bariho benshi cyane n'igihe hatagura abayahudi baza barahura mu kinzana cya 19 bariko baraba ingene ikibazo cyabo cyotorerwa umuti kugira baronke ahantu baba kuko baguma basoma muri bigiye bitabo byabo by'isezerano abayahudi muranzi ko bafise idini rifise ibyandiko bikomeye cyane muri za Talmud n'ibindi basomba niho bavuga ati yemwe twebwe ya miryango 12 itegeza guhurira ku musozi Siyoni iyo havuye bijya bita siyonisme byo guhura kugira ngo bahure mu byungu hariho abantu rero bavuga ati mubane mu mahoro mureke kuryana ariko abantu b'intagondwa baba mu bayahudi baba muri abo barabu kubera badasangiye n'idini kenshi usanga hari abo barabu bagwata n'abayahudi ari abayisilamu kuvuga ngo abarabu bose n'abayisilamu ubwabo hari abatari bake b'abayisilamu haba n'abayahudi rero bafise irya dini ryabo bita judayizimu abo bayahudi nyene uko no muri Israel hariho abatari muri judayizimu bari mu yandi madini ariko abo benshi bakomeye muri Israel baba bari muri irya dini yitwa judayizimu ayo ni abayuda ntibahuza cyane n'abayisilamu.
Murakoze cyane Professor Pascal. Twakire na Fenia. Sefenia ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego murakoze.
Uherere he Fenia?
Jendi mu gihugu cya Zambia.
Zambia akabazo kawe kwa Professeur Pascal twatumiye uno munsi kugira ngo adusangize ubumenyi bwiwe kandi yishure ibibazo byanyu.
Yego jewe ari ni rinterera. Yego jewe mu bisanzwe dushigikiye yuko haba iterabwoba ku isi. Mugabo ikibazo kihari ikibazo mfite ni uko mbona abahaye hapfa abana sishobora gushyigikira yuko Israel itorandura ihonyabwoba iryo terabwoba abo bakora iterabwoba iyo amazi mugabo irabe mu bikorwa ikora ntikijyariranye n'inzirakarengane kuko turabona abana bapfa bagapfa nabi. Ikindi kica dusaba ni gusaba imiryango irabe ikinjure kugira ngo kuko turabona hariko haraba ibintu bibi cyane biteye turabona amasanamu tukabona abantu batavyema si vyiza cyane barabe tubajyanira.
Urakoze ku vyumviro vyawe Fenia.
Yego.
Ubwo umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Yego.
Yego. Twakire na Cedric ku murongo wundi wa tele. Cedric ikaze. Uherereye he?
Mu ntara ya Ruyigi.
Ruyigi Burundi. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Ndashaka kubaza uko uvuze muri ino minsi, none muri mbake
iyo ntambara ya miri muri ibyo bihugu yoba yavuye hehe yo bishingiye ku
ndagutumira uze kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com professeur yishuye ako kabazo nti tutwara umwanya abandi bafise ibibazo atarisha urugira umunsi mwiza mu ruyigi Cedric ego professeur hari abatwandikiye rero utubazo hari uwitwa Mugirimana Joseph yavuze ati muraho kuri VON mu ndamukirize professeur Pascal mwatumiye ngo nagira ngo ndamwibarize leta bita ya Palestina ni leta ifise ubwigenge bwuzuye canke subwigenge bwuzuye ngo hama ngo bagendera ku mategeko ya Israel ko mubakura mbere bacu batubwiye ko inkuba zibiri zidasangira igicu kimwe iroroha ngo mwongere mumbarize professeur Pascal kuri buriya bwicanyi bwakoze n'umurwa mas utazigira butazogira ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abaislam ngo amaherezo y'intara ya Gaza murabonaga professeur ngo arayahe ngo aho ntihagiye gusenywa burundu ivyamba nye Palestina na Hamas bigasigara ku mugani ngo kera habayeho ngo murakoze ya mukunzi wanyu Joseph professeur utubazo twa Joseph
ego Joseph avuze bibintu bikomeye cyane nibyo leta ya Palestine no kuri ubu ni leta ikagira ubwigenge bwuzuye kuko ibindi bihugu bifite ubwigenge bwuzuye birashobora kwinjira muri Loni bikagira ikibanza hamwe bivuga bikavuga ijambo rikumvirwa bigatora bikashikiriza ariko leta ya Palestine iriho ku izina ko gushika n'ubu abaserukira leta ya Palestine bagiye muri Loni nta bwigenge bafise bwo gutora ingingo cyangwa kugira ngo bavuge bati twebwe yemeye leta ya Israel yatubwiye nabi dufata nayikora nibi nta bwigenge igira kuko ntiremerwa kwinjira muri Loni icyo ni ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa bayita ngo ni etat non membre de Loni ni leta itari umugwi w'ibihugu biri mu rujya muryango w'ibihugu bya Loni urumva rero ko atari ubwigenge bwuzuye ubwo niko abanyepalestine barafise izindi nzira bacisha bo mu kuvuga ibibabakiye barakoresha inyandiko bakavuga mu maradiyo yo hanze barafise n'abaserukira mu makungu bagerageza kuvuga ariko murumva yuko naho ibyiyumviro byabo byogenda hariho akantu badashikira kandi kabababaza cyane cyo kwita igihugu kidafise ubwigenge kuko gushika ubu nabivuze nka leta zunze ubumwe za Amerika zishigikiye cyane igihugu cya Israel ntizigera zemera ko leta ya Palestine yogira ubwigenge kuko mu byo bavuga ati twebwe turabona ari abantu bakoresha iterabwoba bagirande bagomba gukuraho leta ya Israel ati ntidushobora kubyemera murazi yuko higeze no kuba ejo bundi ku mvaro ya Trump kwemeza yuko igisagara cya Jerusalemu kiba umurwa mukuru wa Israel kandi mu bisanzwe mu bigo zafashwe muri Yoni bavuga yuko icyo gisagara cya Yuzaremu coba isange hagati ya Palestine na Israel murumva n'ibintu bibabaza cyane abo banyepalestine ubu rero kuri iki gitero giheruka kuba muri Gaza kuko yabivuze Yosefu birateye ubwoba kuko leta ya Israel yarashavuye cyane abanyisraeli abayahudi aho bari henshi barashavuye n'abadasanga ibyibiro muri politiki ubuho bagiye hamwe bagira leta y'ukwiyunga kugira ngo bagwanye cyane Gaza bavuga ati ibyabaye ntitwari bwabibone uko abantu baba barabatabana baricwa abapalestiniye iki nabo bavuga ati twabonye abayahudi bishwe nabi abana imiyabaga batabafata atuwe ntituzozihanira hari n'abahora bavuga ati mugerageze hariho imbohe muheshe kugira bashobore kuzirekura ariko ubu bavuga ati nabo bashaka bakica imbohe twe ntikitubuza kubandanya urumva rero basesa ishavu ridasanzwe ku buryo nk'uko abivuga ntawuzi n'ukuri yuko igisagara ahantu muri Gaza uko hazosigara hameze yateye ubwoba kuri ubu ni nk'uko abariko baragwana abantu badashobora kumvikana bose bari intagondwa yaba Hamasi yaba leta ya Israeli muri
yego hanyuma none kuvyerekeye iby'abakristo n'abayisilamu nabo ngo izo ngaruka zirashobora kuba ngo hari ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abayisilamu
Ego iyo ibyo nabyo birashobora kuba kuko murazi yuko Islamu ni dini ry'abantu ririmo ibice byinshi rwose byinshi nkanga Hezbollah bo Hamas bari kumwe n'abajya bameze cyo kumwe n'abajya muri Daesh hariho abantu bajya ba Boko Haram ibiki n'abantu mu bisanzwe bafise ugutahura kwa Korowani ya gitabo cyabo babona yuko umuntu atari mu Islamu atemera Imana uko bavuga ngo ngo hariho ubwami bubiri hariho ubwami bw'Imana Allah tal al salam ngo ni ubwami bw'amahoro n'ubundi bwami bwa Shetani tal al harb bafata izo nzira zibiri utari mu Islamu ni ukuvuga ko utemera Imana kuko ujya Islamu iwabo mu carabu bivuga ngo ni ukwitura Imana submission a Dieu urumva rero ibitari mu Islamu ntibabona kuri utemera Imana bashavuga ngo ni kafiri ukuvuga umuntu atemera Imana murazi ibyo bateye naho za Somalia hehe bakabona umuntu w'umunyamahanga batabona yuko ari mu Islamu ati wari mu Islamu utari mu Islamu urinjira muri Islamu cyangwa utayinjiye wapfa nta numva rero icyo icyo nicyo umuntu atinya ko gishobora kuganza mu Islamu bamwe bamwe ariko hariho abayisilamu batahura yuko hashobora kuba amadini menshi batahura yuko utari mu Islamu atari wo kwica ibyo bita Islamu kiti cyane cyane muri Afurika bariho batari bake ariko hariho n'abandi basafata ziriya zibiruta mu Islamu wo kwicwa utemeye kwinjira mu idini nicyo rero cyo gutinya cyane yuko hashobora kuduga icyo kintu cy'iterabwoba mu byo kwemera Imana kuko kenshi birajyana iyo babonye izo ngwano bakabona ibipfuye bacabona ngo ujye yabigize gufata mu Islamu
hanyuma ngo Gaza muribazaga profesori yuko umunsi umwe twovyuka iyo ntara itaki hari yarafuswe burundu kubera ivyabaye
yego n'ukuri atari Imana nyene ifashije urabona hari ugaranye muri Gaza kuva imyaka n'imyaka abantu babaho nabi babaho mpohe babaho nga abantu babapfungwa bagowe bafatwa nabi rero hoho leta ya Israeli yasabwe kandi ariyo yakontrola ubifite ibirwanisho bikomeye igomba kwinjira ukunze bagomba kuraba byose ubuhoho ibaza n'inzu hazosigarange kuko abo bantu bo muri Hamas burya si abantu bo kwizigira ngo barashobora kuvuga ati ngo twumvikane nabo n'abantu bishirwa rimenetse bamaze kwiheba babibizi kuko ubundi hajya gutera babona aho uri kuraterera kandi udafise ubukomezi ubwo mu Rwanda ni ukwiheba nabigize sinzi ko inzira yo kumvikana ishobora kuboneka ko yaba iyo leta ya Israeli irikira iratera muri Gaza baba muri Hamas n'abantu batoroshe abantu batoroshe
murakoze kuduha umuco murakoze kuduha umuco Professeur Pascal dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Emi Bahari Emi ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherehe Emi
merereye mu mujyi wa Goma muri Norkivu
akabazo kawe rero kwa Professeur Pascal twagutumiriye no musi muri sanga
murakoze cyane kumwe umwanya narimo kubaza nashaka kubaza ko UN yashyizweho kugira izakemura ibyo bibazo byose ari byo tunafite hano iwacu muri Congo ibyo bibazo byose yabishyizeho kugira izagirebera ese aba abari mu makosa ese Israeli nkuko twagumye kubisoma nagumye kubisoma yego ni baranura mu kwi wateye ariko bakavuga ko ari ubutaka bwabo bari barimo kurengera baraje Israeli iza kujyana y'abaturage ku gahato bwari ubutaka bw'abanyapalestine ese UN yaba yiteguye kuzahana Israele nayo kuri kiriya gikorwa
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho Igoma ego Professeur Pascal turasubize micro mu ishuri abari Goma
ego icyo kibazo nabajije ni ikibazo gikomeye kuko UN burya bavuga ko ari umuryango w'ibihugu byo ku isi bikukiye bigerageza gukorana kugira ngo bizane amahoro ku isi, ariko ntidutegerezwa kwibagira ko UN hari ishyirahamwe ryashyizweho n'amareta. Amareta yari akomeye cyane mu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti imwe bita Union Soviétique, Ubufaransa, Bwongereza n'Ubushinwa. Ubushinwa mugabo icyo gihe yari Taiwan, ndi Ubushinwa bw'ubu bw'abakomunisti bwatanguye muri 1971 kuba umunywanyi wa aho rero ibyo bihugu bikomeye cyane bitanu ku isi byari ibihugu bifise ibi bigwanisho bikomeye cyane, Ruhonyanganda bita arme nucleaire. Iyo bavuga bati kugira ngo rero umutekano ku isi ukomere, ibyo bihugu bitanu bitegerezwa kugira ubushobozi budasanzwe kugira ngo bishobore kurwanya ikintu cyose cyoza gihungabanya ubutegetsi ku isi. Ni nacyo gituma igihugu cyose muri ibyo bitanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta z'Abasoviyeti, ubu n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, igihugu cyose icyo cyanse muri Conseil de Sécurité gishobora kurengana. Naho cyaba ari igihugu kimwe kibyaze ibindi bikazemera ntibirengane. Ni nacyo gituma rero kwibaza ko leta zo muri UN ishobora gufata ingingo yo guhana Israeli ni ikintu gisa kurota, ntibishoboka. Naho abantu baba babona ati Israeli iriko irakora ibintu bidatunganye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Israeli uburyo ntabanduka. Umuntu abifuza uko biri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu ku isi hose, mu ntara zose zo ku isi, birafise igihugu yishimikiza kugira ngo bigerageze gukomeza inyungu. Aha habita muri Proshoria, muri ibihugu by'ubuseruko bw'izuba hafi y'ikiyaga Mediterane, ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite zishingiye ko inyungu zabo ni Israeli. Nacyo bituma mu byo twabonye kuva Israeli baho gushika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishobora kuvuga ngo ziriko zirahata Israeli cyangwa ziriko zifatira igihano Israeli, kugira ngo igihano nka kurya baba bafatira igihano za Irani kandi zindoya. Kuko ikindi cyo tutokwibagira ni uko muri Amerika hariya Abayahudi bakomeye cyane mu nzego nyinshi, kuva hariya muri Kongere kugenda mu bantu b'abagwizatunga, abantu b'abashakashatsi
n'ibifaranga byinshi.
Ibihera byinshi bafite ingene bashobora gutumbereza politiki ya Amerika hagize gukora kuri Israel zona Amerika iduka. Ni nacyo gituma sinibaza ko umuntu yokwibaza ko UN yoshobora gufata ingingo zo guhana Israel, kuko UN ata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ntibaba banayishizeho kuva mu 1932 umukuru w'igihugu cya Amerika Roosevelt yariho, yari afite uwo mugambi wo gushyiraho UN. Ituma bayishyizeho bakayishyiraho ikaba iri ya New York, kandi murazi politiki ya Amerika muri UN ni politiki yiganje cyane.
Yego, murakoze cyane. Yego, murakoze cyane Professeur. Twakire Severin. Severin ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Uherehe ga Severin?
Alo,
uherereye hehe?
Nerereye muri Uganda, mu ntara ya Mbarara.
Akabazo kawe kwa Professeur Pascal twagutumiye uno munsi.
Murakoze cyane rwose Professeur, ndamushimiye cyane rwose. Kandi nanjye ikibazo ngomba kubaza ni iki? Ndabaza intambara yo muri Israel ndetse no muri Gaza muri Palestine. Turabyumva ko byatangwe ku munsi wa gatandatu cya mbere y'uko mbanje kubahoza ababuza ababo ku rugamba cyangwa ku bwo guterwa n'ibyo bitero. hama nkavuga ati je ikibazo mbazo nkuburabona ko twakimaze imitsi batubwira cyangwa tubona ingaruka z'intambara ziri muri Russia bakavuga yuko ibintu ari byo byatumye nka petrole n'ibindi by'ingano guke bizamuka ati kibaza none nk'intambara ya Palestina na Israel bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane bigatuma mbese tugira ibibazo bikomeye kurusha ko byari bimeze kubera ko tuca tureba nk'uko tuvuze ati Russia irabona ko abafite ababashigikiye tukavuga ati na Israel uyu munsi tushobora kubona ko Amerika yagize kivuga kuri bo ndetse ni UN ivuga kuri bo ukatubibaza ati none abapalestina bo ntibashobora kuca babona abo bantu babi cyangwa bafise mu igikorwa kibi kubahereza ku mbaraga ugasanga ikintu ibintu bibaye bibi cyane.
Urakoze
nabaza murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza aho muri Mbarara Uganda a Severin professeur akabazo kavuye muri Uganda kwa Severin tubaze.
Ego cyakirazo cyase bire kirakomeye gose kuko nubundi ibyo biriko birabera muri Gaza birateye ubwoba gose kuko bazuza abandi ariko icyo dutinya akujya kwingwana yo hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka mbi ku isi yose mu by'ubutunzi cyane cyane naha nyine ingwana ikibera muri Gaza irashobora kugira ingaruka cyane kuko barumvise ko hari abantu bashigikiye Hamas cyane cyane nka Iran. Iran yarerekanye neza kwishigikiye Hamas kandi ni kuva kera barabivuga nabone ntawuzi icyo bashobora kugira nk'ubu hari haba Hezbollah bagomba kwinjira mu ngwano nabo bari muri Liban aho nahone Israel izotera mu buraruka kugira ngo aba Hezbollah ntibashobore kugirira nabi leta ya Israel. Ibyo byose nta wuzi ingaruka bishobora kugira ku isi kuko nababwiye yuko nk'abantu benshi b'abayisilamu bataraba igihugu baraba idini bavuga ati hatse abayisilamu b'iwacu natwe turi kurwana ibyo niko abayisilamu ntibafise bose ibyiyumviro bimwe ariko nk'abafise ibyiyumviro bimwe bitagondwa abo ntibashobora gutera karambarayi ku isi sinovuga gusa bijya byo kubuza yuko ibidandazo bigenda ku isi harashobora kuba n'ingorane y'iterabwoba bakavuga ati tugire twihore natwe tugire duhore abanyepalestina bo muri Gaza mu gutera abantu naho buba batari muri izo za politike hari abadandazi cyangwa abantu basanzwe bariko barigendera ku isi aha nahe nicyo umuntu ashobora gutinya
cyane. Murakoze professeur Abdallah, uratwumva nawe?
Ndawumva neza.
Uri he Abdallah?
Merere mu mujyi wa Kigali.
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe rero ofise kwa professeur Pascal Niyonizigiye twatumiye.
Akabazo mbaza Niyonizigiye. Ndagira ngo hari inkuru zihari birimo biravugwa kubera iyi ntambara ya Palestina na Israeli. Abantu bakavuga yuko biriya bitero byo muri Amerika byo ku ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 ko byabayeho abanyamerika baburiwe ko bazaterwa ariko abanyamerika bakabyima amatwi kugira ngo babone ukuntu binjira mu bihugu by'abarabu bo bashore intambara mu nyungu zabo. N'ejo bundi byaravuzwe ko Egypt yaburiye Israel yuko Hamas irimo irayiteraho ibitero isuzugura ayo makuru, Mossad isuzugura ayo makuru, bakavuga ko ingabo zarindaga umupaka wa Palestina na Israel haba uko zijyanwa mu biruhuko donke uburinzi bukaba bukeya ariho aba Hamas binjemo hari abagakora ari amabara. Abantu bakavuga ngo Amerika hari uburyo ijya yitwaza bwayo ibizi neza kugira ngo yinjire ahantu ku buryo hari abantu bari kubibona muri izo mboni z'uburyo Amerika ishaka kongera kwinjira mu bihugu by'Abarabu mu nyungu zayo bwite. Nkongera nkabaza uwo mugabo Amerika ko bigaragara yuko mu bihugu imeze nk'umubyeyi ufite abana bamwe bakaba bahanwa abandi ntibahanwe. Israel n'ibitahanwa n'Abanyamerika ubwo UN imaze iki?
Ugira umusimiza Abdallah.
Murakoze cyane.
Ego professeur Pascal Niyonizigiye utubazo twa Abdallah mu Rwanda.
Ikibazo cya Abdallah kirakomeye nacyo ni nk'uko yabivuze igihe haba igitero cy'itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda muri 2021 haravuzwe ibintu byinshi. Baravuze yuko abantu bagejeje iperereza muri Amerika bari babizi kuva kera yuko hazoterwa ariko ngo ntibafate ingingo zikwiye. hariho nabavuze ko ahubwo bari barakuyeyo n'abantu bababwira muri amati murahava ngo akaba ari bo bitera havuzwe byinshi ni bya bintu bakunda kuvuga ngo teori di complot murazye sindiko ndavuga ngo sibyo bishobora kuba ari ibyo kuko bishobora kuba atari ibyo kuko urumva n'ibintu bica mu nzego zikomeye z'iperereza ntibimenyekana bimenywa na bene byo ni nacyo gituma igihe cyose habaye ikintu gikomeye cyane kiza cica abantu benshi abantu baravuga byinshi bakavuga bati hari harabaye imvura ni nk'uko hashobora kuba imvura n'ibyo murazi yuko bajya mu iperereza baronka amakuru menshi cyane ku buryo nabone ateba akabaremera akaba menshi cyane ugasanga amwe avuga ati bikomeye n'ibyo bikomereka ugasanga nibahubwo baguye mu mutego kandi bari bafite amakuru menshi icyo rero nicyo mugabo kiraguye gutora atarubonda ari muri ibyo bintu by'iperereza ubwo mbenye neza yuko Israel yari imaze kumenya ko izotezwa kuko amakuru avuga ahubwo yuko Israel wari ubwa mbere ibona witewe gitumbuka ibyo bavuga mu makuru urumva twebwe nta bundi buryo bwo guperereza dufite ariko hamwe byoba byabaye kwa bivuze Abdara biba ari bibi cyane kuko urabona hapfuye abantu benshi kandi ubu haguma hapfa abantu benshi cyane
ako kantu umuntu ego
ikintu mugabo avuze ati mbega Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba gushyikira Israel zitagomba kugira ngo zikora bitari byiza kubera iki UN itagerageza gufata uruhara imaze iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni nacyo gituma ubu gushika ubu kuva muri 1992 hahera bijya bita ingwano hagati y'abarusiya n'abanyamerika abantu benshi baravuga ati UN ikwiye gusubirwamo kuko irashaje irandanya yubatse kuko isi yari imeze muri 1945 ingwano ya kabiri igihera ku isi ati isi nayo yarahindutse hahindutse hakwiye guhindukwa byinshi ibihugu bikomakomeye nabwiye bitanu bidasa n'ibibyemeye mugo ntibyemere yuko haba izo mpinduka kubera UN bugitwarwa n'ibihugu UN ntiyitwara kuko abanyamerika mwashaka imyaka myinshi batanga ibice 25% by'amahera akoreshwa muri UN none mwibaza yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zotanga ibice 25% amafaranga akoreshwa na UN bitazi igituba biyatanga kandi ari igihugu kimwe ku bihugu 195 murumva rero barazi yuko ari ikintu bakoresha ku nyungu zabo bagashikira aho bashatse abadashatse nabo bakaba ari kure nacyo gitera ishavu ku isi abantu benshi bibaza ati n'izo nzira zo kwiheba ku isi imwe bita terorisme bishobora kuba biva kuri iryo shavu ry'abantu babona ati turagowe mubonaho twuvuga gute nta kintu tubona gishobora guhinduka reka dukoreshe uburyo bw'abihevye ni nacyo gituma muri icyo gihe nibaza yuko igikomeye ari izo nguvu z'abantu barondeye amahoro ku isi kandi hariho abantu benshi naho bavuze atawanje yuko Israel bayishigikiye benshi hariho n'abantu bavuga ati yemwe muraba muri Palestine yemwe iraba hatsinda amahoro kuko inzira y'iterabwoba nta n'umwe uzofasha yaba Israel y'abanyepalestine
yego murakoze cyane professeur twakire na Benjamin ikaze ku ishuri ry'Amerika
ndaho amakuru
turaho turashima uherega Benjamin
imperere mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
akabazo kawe
bo akarazo ni ukumenya kubera iki impamvu ni iyihe Amerika ishakaga guteza ibindi bibazo impungenge iposha ibindi bihugu
oya Benjamin ntidushobora kukwemera ko uvuge ibyemezo atawe bifatiye urumva twaba tukuretse ngo wemeze ibyo tutafite udashobora no gutanga ibyemezo byawe reka dufate Fabien ku ndi murongo wa telefone Fabien ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye ka Fabien
mu Rwanda mwana majaribu mu karere ka Musanze.
Ego akabazo kawe.
Akabazo kanje. Ndagira ngo umuntu mwatumiye.
Ni Professor Pascal Nyonizigim.
Agira ikintu avuga
ariko ijwi ntiryumvikana neza.
Ibitero bihora muri kariya karere ka Palestine na Israel. Noneho aje no kutubwira uburyo yiyumva Perezida wa Amerika Biden yavuze ngo ishyigikiye Israel guhashya Hamasi. Cyane ko Perezida wa Amerika Biden yavuze yuko adashyigikiye ibiganiro. Ese ikizahora mu muriro kugeza ryari? Ndumva ariko nicyo nambariza uwo mutumirwa.
Urakoze ugire umunsi
mwiza.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Professor mwarimu avuze ko mutari ko muramwumva neza, mwamwumvise cyangwa ndabasubiremo
nyuma? Namwumvise.
Ego ni mu mwishuri.
Ego urumva avuga ati turumva ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashyigikiye ibiganiro. Nibaza ko ari muri iki gihe ibintu bigikaze cyane, bamaze kubona abantu bapfuye kubera Hamas, haraye ishavu abantu bashyigikiye Leta ya Israel barashavura ku buryo bavuga bati naho bivuga gutya ati mbere y'uko huba n'icyumviro cyo kuganira yabanzwe bahanwe. Aricyo kiriko kirabu. Ariko si nibaza yuko bitebe bitebuke abantu baba muri Israel nabone nta mahoro bazumva babona abapalestiniya bakubita urutoki cyangwa abantu babashyigikiye abo muri Hamas, Hezbollah, kuko ntibari harya gusa, ntibari muri Gaza gusa, bari henshi ku isi kandi barashyigikiwe n'abantu batari bake. Murumva rero icyo kibazo cy'amahoro nibaza ko kitazohera ngo giherengetere, hazokwama haboneka abantu bavuga bati yemwe yemwe murundi amahoro, hashobora kuhera umwaka, imyaka ubwo gasore akavuga ati nimusubire muhure nka kujya mwahura i Oslo muri 1993 kugira mwumvikane. Naho nibijya byabaye muri Oslo ubwa mbere abantu bagira icyizero bati hashobora kuba amahoro, hari harabaye ibihe bitoroshye, nababwiye kuva muri 1967, 1973, 1973 kose bagwana abantu bapfa, Israel itsinda, mukabiri ati biremera muri Oslo 1993 kugira bicarane bavugane nabo bitarambye, ariko byerekanye yuko ariho icyizere yuko abantu bashobora kuvugana baragera igihe bakaruha. Naho wowe ukomeye gute uzi yuko ariho umuntu w'umwihebye ashobora kugutera igihe icyo ari cyo cyose, nta mahoro ushobora kuronka ngo nta usomera induru ivuga.
Yego murakoze cyane Professeur Aroni. Ikaze nawe tusangire ikiyago.
Murakoze.
Uherere he Garo?
Ndemerereye muri Kenya.
Akabazo kawe?
Njewe ikibazo jewe mfise ni uko jewe mbona hari ibihugu bimwe bimwe usanze nkanakagira sinde n'uyundi batazi kuvuga ati mugira mupfa ibiki, reka ntimuterane amasasu, haba abana barenganwa, mureke kwishyira abantu b'ubusa. Kandi hariho abantu bagira babitume, hari ibihugu bimwe bimwe byihutira kuza kuvuga ngo ngo nzogufasha, ngo nyarutsa, ngo mukubite, ngo temagora, ngo arasa ibisasu kirimbuzi, aho kuvuga ati nibanze mureke basi twebwe tubanze dukuremo akarenge kacu, tubanze tubahuze n'ibyanka, ntimuze muvuge ngo ntitwabahuje, ahubwo byihutira kuvuga ngo jako ngo amato y'intambara ngo ndazanye ibiki nyine nk'ibyo bintu ni
ariko nawe urahavurenze urwe. Reka tukureke twumve ko Professeur ari cyakubwira. Ugire umunsi mwiza.
Nawe urakoze.
Washaka ntarira busima mu bisanzwe niko bimeze, ariko nuko nyine abantu batabasama amakuru akwiye ku bintu bimwe bimwe. Burya ni nka kurya uwitwa Abdara yavuze ati bari bararose inkuru zivuga ko bazotipa mugo barabikengera. Ariko ni ukuvuga yuko inyungu z'ibihugu n'ikintu gikomeye cyane. Kenshi turavye mu migenda y'ibihugu igitsinda kenshi ubushingantahe guhanura kenshi gitsinda ni inyungu z'ibihugu. Igihugu gikomeye kikaronka bagifasha kigomba icyo gishikako kirabikoresha gikoresha amafaranga cyangwa gikoresheje ingufu n'ibindi twarabibonye kenshi mu migenderanire y'ibihugu. Ni ukuvuga yuko abantu barondera amahoro nabo ntibunanirwa ngo bace bahiba ngo karabaye ngo ariko yigaza, ahubwo ni ukubandanya inzira y'amahoro kuko arahite bigatsinda, arahite bigatsinda. Ni nacyo gituma mubona nk'ubu nka bijya byo mu Burusiya na Ukraine, Abanyamerika nabo muri tuze amaleta y'Uburayi bw'Uburengerazuba bavuga ati ntidushobora kwemera ko Ukraine igenda kagire naho Burusiya bukomeye tuzoguma tuyishyigikira. Icyo kintu kirakenewe kugira ngo umuntu agume ku ijambo ry'ukuri naho yubona adafite ibigwanisho bikomeye. Ariko icyo cyo kuvuga yuko kenshi akora ingufu nibyo bihaba turabibo, ariko siho abantu barondera amahoro bawuca bihebura bakavuga ati ntacyo tugishoboye kugerageza, kuko haragira igihe n'ujya akomeye asubira hasi akaza uwundi
hari undi twa Gerard Iradukunda akabazo yabajije ejo baravuze ngo Israel yakasamazi no muyaga nkuba irungi muri Gaza. Uyu Gerard Iradukunda nawe ati mbega bigenda gute ko amasi ba muri Gaza hakaba controle naba yabyanze ukene mu gifaransa ngo naba inye Israel ngo bigenda gute kandi badahuza bagakontrola abansi babo ku buryo babaha namazi byanse bakayabakaga professor.
Ibyo byose ni imigambi yafashwe nyuma y'aho abantu bavuga ngo y'iminsi itandatu ibihumbi mirongo icyenda mirongo itandatu n'indwi kijya gihe bagwanya mu minsi itandatu Israel kiratsinda kubera ifise abantu bayishyigikiye bakomeye. Icyo gihe rero ntihacitangura gufata aho muri Gaza, Cisjordani, Golan yo bahavuye bayisubiza mu nyuma, ariko kugira ngo leta ya Israel yicungere yarafashe imigambi idasanzwe yo kuzira perereza ikazira kontrola abantu ba muri Gaza, aho abantu bose bafashe bakabacunga ku buryo ku munsi mbere yo kuja ku kazi gutaha kugira baguma baraba ibibaranga baperereza. Hama rero bagaca baraba n'ibi bintu bikomeye cyane nk'amazi n'umuyaga ngo murazi ko ari ibintu bikomeye kugira ngo bashatse kuzimya bahazimye baca amazi babashyire mu bihe bitoroshe ku buryo boshobora kwihebura n'ingoga kugira ntibabandanye bagwana. Birabafata kugira bavuge bati aba bantu bariko baradutera tubima amazi n'umuyaga nkuba baca bagira amanyama make baca basamye bahagarika ibyo gutera. Urumva ni inzira z'ubukandamiza z'iterabwoba nazore ni zimwe navuga iryo terabwoba ryo muri Hamas niko ryarakoze iki, ariko na Israel ubiziki irakoresha nayo n'ibintu bikomeye cyane by'ingufu ku buryo abantu bagira impungenge ko tukabyumvise muri Sudani.
Yego Professeur Pascal Nyonizigiye twaduse abantu bashi barenga baza bashitse ku majana abiri arenga bayifuza kubabaza ikibazo imbere ko tubasezera, reka ngende ndabisabiye tuzobahamagara wundi munsi kugira ngo mubandanye mudusigurira. Hari abari bifuje kumenya ibya Hamas muri Makeitu mu ruguri igituma ngo Gaza bande ya Gaza ahiri nahiherereye, hari bazo byinshi tutoshora kuheza muri uno mwanya w'isahimwe, ariko tubashimire kandi tunabasaba ko nitwasura kubahamagara ngo mudusigurire ibyino ntambara mu zotwitaba nkuko mwabikoze.
Ego murakoze.
Ego nkibutsa ko Professeur Pascal Nyonizigiye muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi, mwakoze kudusangiza ubumenyi bwanyu no kuduha inyishu ku bibazo byacu bitandukanye.
Ego
reka abandi dushimira babe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baduhamagaye baherereye ahatandukanye za Mozambique, Kenya, Somalia, Zambia, Burundi, Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Uganda, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Tukanasaba imbabazi kuko twari twemereye guhamagara ariko ntidushoboye kubahamagara kuko mwumvise umwanya watubanye muto, mwari benshi ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ariko turaza gushaka ino kiganiro aho nyine ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo nimba hari akabazo tutashoboye kubahamagara ngo mubaze kari mu mu byindi bibazo babajije abandi muze gushora kwaronkera umuco kino kiganiro muri sanga cuno munsi kuzya Israel na Hamas mwagiteguriwe mukamwe ari kumugishikiriza na Joy Diane ni nahazwe nari muri studio y'indwi kujuga America yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nibo batumye amajwi abashikira mandanye kuranirwa mu byo muri mwo byose naho butaha Radio Ijwi rya Amerika Yabaye